Murakyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104.3 ya radio ijwi rya Amerika, naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Aha mu Burundi umuntu wese utazubahiriza amabwiriza yo kwirinda virusi ya corona azahanwa
amande agera ku miliyoni 2 hamwe no gukurikirana no gutungana. Bateza kumenya yuko abantu baje muri karantene batatezwa kuja hamwe n'abandi bantu basanzwe mu hotel, bataja hamwe n'abantu baje kwivuna umusasi muri hotel.
Uyu ni ministri w'ubuzima w'u Burundi Dr. Ndikumana Tade ku ngamba nshyashya rero zo kwirinda virusi ya corona. Muri Repubulika ya Centrafrika, abakandida 10 mu matora y'umukuru w'igihugu barasaba ko aseswa agasubirwamo. Naho muri Hong Kong, leta y'Ubushinwa yataye muri yombi abantu barenga 50 baharanira demokarasi. Mube hafi ya radio zanyu. Amakuru yo hirya no hino ku isi. Muri Repubulika ya Centrafrika, nkuko amaze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, abakandida hafi ya bose mu matora y'umukuru w'igihugu aherutse barasaba ko asubirwamo. Eugene Mukankusi yaduteguriye iyi nkuru.
Abakandida 10 batsinzwe mu itora rya perezida ryabaye ku itariki 27 z'ukwezi gushize kwa 12 muri Repubulika ya Centrafrika barasaba ko amajwi aseswa itora rigasubirwamo. Mu itangazo bakoreye hamwe mu mugoroba w'ejo kwa kabiri bavuze ko hari ibintu bitagenze neza kandi ko hatoye abantu bake. Kuwa mbere komisiyo y'amatora yatangaje ko perezida Faustin Archange Touadera ari watsinze hatoye abarenga 76%, nubwo ibitero by'imitwe irwanya ubutegetsi byashakaga kuburizamo amatora. Cyakora icyakabiri gusa cya 1,800,000 bafite uburenganzira bwo gutora nibo bonyine babashije kwiyandikishiriza gutora bitewe n'urugomo. 10 mu bakandida 17 barimo kwanga amajwi yavuye mu itora, bavuga ko mu biyandikishije gutora hatoye 37% gusa kandi ko umutekano muke wadurumbanyije ibikorwa byo kwiyamamaza n'imirimo y'itora. Mu itangazo barayi bagize bati icyo dusaba cyonyine ni uko amajwi aseswa kandi itora rigasubirwamo nta kindi. Yaba perezida Touadera cyangwa komisiyo y'amatora ntawagize icyo ahita atangaza kubivugwa n'abo bakandida 10.
Abategetsi bo muri Hong Kong bafunze abantu baharanira demokarasi 53 bashingiye ku itegeko rigenga umutekano riherutse gushyirwaho na leta y'Ubushinwa. Fidel Niyongabo arakomeza kuri iyi nkuru.
Abo bantu 53 bahagaritswe uno munsi wa gatatu barimo abahoze ari abashinga amateka n'abaharanira demokarasi. Bagirizwa ko barenze ku itegeko rigenga umutekano w'igihugu mu kwiyamamariza amatora y'abashinga amateka mu ntara ya Hong Kong mu buryo butarekuriwe n'amategeko mu mwaka uheze. Ihagarikwa ry'abo bantu ni imwe mu ngingo zigenewe gukandamiza abaharanira demokarasi muri Hong Kong kuva leta y'Ubushinwa ishyizeho itegeko rigenga umutekano w'igihugu mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze w'2020. Iryo tegeko rigenewe kunumya abatavuga rumwe na leta mu ntara isa n'iyigenga ya Hong Kong. Abategetsi b'iyo ntara bagiriza abahagaritswe ko bikekwa ko bagerageje kugiramira leta mu gutuma imirimo yayo ihagarara. Ibyo kubera imigambi yabo yo kurondera kuronka ibibanza byinshi mu nama nshingamateka mu ntumbero yo gutuma umuyobozi mukuru w'intara ya Hong Kong atanga imihoho.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Abahoze ari abakuru b'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika babiri bamaze kumenyekanisha aho bahagaze ku birebana n'imihango yo kwimika perezida mushya Joe Biden na vice perezida we Kamala Harris ku itariki ya 20 y'uku kwezi. President Jimmy Carter ntazayijyamo naho president George W. Bush azaba yirimo. Jimmy Carter we mu ishyaka ry'abademokrate yabaye president wa 39 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika manda imwe rukumbi kuva mu 1977 kugera mu 1981. Ni umukambwe w'imyaka 96 y'amavuko. Umuvugizi we yatangaje ko we n'umutegarugori we Rosalynn Carter w'imyaka 93 batazajya mu birori byo kwimika Joe Biden, ariko ko bamwoherereje we n'uzamubera vice president Kamala Harris ubutumwa bwo kubashima no kubifuriza ishya n'ihirwe. Nubwa mbere Jimmy Carter kuva mu 1977 atazitabira imihango yo kurahiza perezida mushya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubera gukura cyane afite utubazo tw'ubuzima turimo kurwara rimwe na rimwe cyangwa kwikubita hasi akavunika inshuro nyinshi. Perezida wa 43 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George W. Bush umurepublikani wategetse igihugu imyaka 8 kuva mu 2001 kugera mu 2009 we yatangaje ejo kuwa kabiri ko we na madamu we Laura Bush bazajya mu birori byo kwimika Joe Biden na Kamala Harris. Umuvugizi wabo aragira ati kwirebera uhibereye ihererekanya butegetsi mu mahoro ni ikimenyetso gikomeye cyane cya demokrasi yacu kitajya gisaza. Kugeza ubu Perezida Trump wanze kwemera ko yatsinzwe amatora we ntaratangaza ku mugaragaro niba azajya cyangwa se niba atazajya mu birori byo kwimika Joe Biden. Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari. Mu Burundi leta iratangaza ko abantu 40 banduye virusi ya corona mu minsi ibiri ishize mu mujyi wa Bujumbura no mu nkengero zawo. Ivuga ko abantu bose batazubahiriza amabwiriza yo kwirinda kukwirakwiza COVID-19 bazacibwa amafaranga cyangwa bakajyanwa mu nkiko. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirika neza ukorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
Kuva ku itariki ya kane honyine gushika kuri ya gatandatu abantu 40 ni bamaze gupimwa mugira wa COVID-19 mu Burundi bose banduriye hagati mu gihugu bakamenyekanye nyuma yaho 10 muri bo bagiriye kwipimisha bagomba gufata ingendo nkuko byemezwa n'ubushikanganje bw'amagara y'abantu mu itangazo bwasohoye. Abanduye bose baba ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no mu nkengera zawo. Mu bibanza bihuriramo abantu benshi umushikanganje w'amagara y'abantu utazindi ku mana yasabye ko ingingo zo kwirinda ikwiragizwa rya coronavirus zubahirizwa bwa domo maze utazobyubahiriza gatangishwe hadabu hadati z'unyuma ubukurikiranwa mu butungane. Hari mu gihe yasomeje tangazo mu biro by'Ibujumbura
byibanza navyo ni ibi bikurikira: ubunywero, ububari, uburiro, ibibuga by'inkino, ibitaro by'amabisi, amasoko, amashure, amavuriro, amasengero, ibiro vya leta canke ivy'abikorera utwabo, eka mbere naho hantu hose hahurira abantu benshi. Ubushikiranganji busavye bushimitse abajejwe intwaro n'umutekano gukurikirana ishyirwa mu ngiro ry'izingingo mu gihugu cose guhera igenekezo rya 2021. Isabwe kandi ko uwo wese yoca kuri n'izingingo yotangishwa ihadabu hakurikije amategeko kandi akayitangishwa n'ababijejwe bibaye ngombwa agakurikiranwa n'ubutungane.
Nta gitegereye ko ihadabu izotangishwa bene ibibanza cyangwa abajejwe ibibanza biburamo abantu benshi itavuzwe uko ingana. Hazotangishwa amahoteli yakira ingenzi ziva hanze akarenga ku masezerano yo yarazwi. Ni miliyoni 2 z'amarundi hejuru y'ugushobora nayo nyene gushengezwa imbere y'intahe.
Amahoteli yose asanzwe akorana n'ubushyi kiranganje bw'ubudandaji ingenzi yasinye urwandiko twita acte d'engagement. Kuri abo bose rero barurenga ko bisabwa yuko abaserukira leta muri ayo masezerano ubushikiranganje bw'ubudandaji ingenzi bashyira mu ngiro ibihano birimo amande agera ku 2 million hamwe no gukurikirana n'ubutungane. Bateza kumenya yuko abantu baje muri karantene batatezwa kuja hamwe n'abandi bantu basanzwe mu hoteli bataja hamwe n'abantu baje kibuno musasi muri hotel. Ibyo biranditse neza mu masezerano bo nyine basinye. Dusaba rero yuko inzego zibijejwe zoshyira mu ngiro
ikibazo cya COVID-19 no kuyifata minenerwe. Umukuru w'igihugu yayigarutse ko mu mpera z'umwaka Evariste Ndayishimiye yagabishije cyane abakozi ba leta
kuguruye imbibe tuzi neza ko tuzozirira mu buga tusanga n'indongozi mabijejwe aratorokesheje umuntu aramutorokesheje biramara maji. Nico gituma navuze yuko ubu je wo nzobona ari hagati mu gihugu yagwaye tuzoca dukurikira uwa mwanduje we wadutwe nambe wadutwe date gushika dushikire kwa yizanye uwo muntu azofatwa nk'uko ari umurozi yaje kuroga Uburundi none umuntu twofatanye imiti y'uburozi aje kuroga barundi ntiyo haro azoca hanwa rero hakurikizwa amategeko nk'umurozi yaje kuroga yaba uwamukingira kibaba tuzofata ko ari we yaroze kuko ni nkuko woreka umuntu akazana ikigwanisho kuza kwica barundi ico kintu kirateye isoni kiramaramaje kubona umuntu ashobora kuvuga ngo yinyegeze gushikashike batamubonye ukabona uwundi nawe ngo mpa ibihumbijana shaho nkwereke wicishirizemo wigire kandi aho ntuzi yuko n'umwana wawe ashobora kumwanduza umugore wawe ashobora kumwanduza agapfa kubihumbijana ahubwo hariho numvise ngo bahagitsure cy'ibihumbi bitanu
muganga ari kumana yavuze ko hanini babandura babaje bava mu bihugu byo hanze bakinjirira ku kibuga cy'indege mpuzamakungu ca Bujumbura canke bagaca mu Kinywabi ariko yanemeje ko ubu abarundi muri rusange basubiye kwijajara
biragaragara yuko habaye kwimenyera kudehukigwa kuri twese bavuga kubakuze kuri bato kubize n'abatize twikubita gashi kuko iyo zijya ngingo zo gutaramukanya zo gukaraba kenshi amazi meza n'isabune twirinda kugana mu nda no kuramukanya tuba twarabigumijeho kujya twari tubizi imbere hamwe twabona abagwayi babiri aba bose ntibari kwandura byumvikana yuko umuntu umwe ashobora gutura igihugu cyose muramaze kubona mu bukwe mu mariage mu mamanza mu masengero abantu bose umenga acigeze
ingenzi zinjira ku butaka bw'u Burundi zibwirizwa kuba zifite ibipimo bya COVID-19 bitarenze amasaha 72 ariko kubaturuka mu bihugu bibanye na cyane cyane mu Rwanda hashobora gufatwa n'izindi ngingo nk'uko bisigurwa na Minisitiri Ndikumana
icyo tumaze kubona ni uko nk'abava mu bihugu duhana imbibe nk'umuntu avuye mu Rwanda aje na Rwanda aza mu minsi 25 abashyitsi ushobora gusanga rero upimye utabona umugera mugabo mu minsi 3 ugasanga yaje yanduye mugabo agishyira kuri aeroporona atamugera afite ibyo rero byose tuzabikoraho kugira ngo turabe ingingo zofatwa
kuva umuntu wa mbere yasa umugera wa COVID-19 amenyekanye mu Burundi mu kwezi wa gatatu umwaka ushize abantu 184 nibo leta itangaza ko bawanduye 273 bakaba barakize babiri urabahitana mu 199 bakiri ku musego eroje uri ka neza ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika tugume mu Burundi igitega uyu munsi kuwa gatatu banyi urubyiruko yatangiye muri uwo mujyi ku mugaragaro ifungura amakonti y'urubyiruko n'abandi bose babyifuza banki yatangaje kandi ko yiteguye guhita yakira dosiye z'abakeneye amadeni ni inkuru ya radio Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi twayisomewe na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda
yugurura icyese ibikorwa by'ibanki y'iterambere y'imigambi y'ugwaruka Ezekiel Nibigira umushikiranganji ajejwe ugwaruka yavuze ko naho iyo banki yuguruye itaje gutanga ingurane kugwaruka gusa nkuko abatari bake bahora vyibaza ahubwo izokora nkandi mabanki yose y'ubudandaji yaciye hamagarira ugwaruka gutunganya amadosiye yo gusaba ingurane
iyi bank igitangura hariho abari bazi uko hari ibanki izotanga gusa ingurane mugabo ubu twagomba tumenyeshe abarundi bose ko ari ibanki ijejwe ubudandaji nk'ayandi mabanki yose guhera uyu munsi abantu barashobora kuza kugurura amakonti yabo abagomba no gusaba ingurane guhera uyu munsi barashobora kuzana amadosiye yabo muri iyi banki urwaruka rwari rumaze iminsi rubaza ingene bizogenda canke igihe ico gikorwa kizotangurira ubu rero ntibaze basubire kutubaza
Sixte Niyuhire umuyobozi mukuru w'iyo banki ifite icicaro gikuru mu gisagara ca Gitega hagati mu Burundi avuga ko akarusho kuri iyo banki ariko inyungu izoba ntoya ugereranije n'ayandi mabanki y'ubudandaji ariko ntiyashimye kuvuga uko iyo nyungu ingana ikindi nacyo kizoba nk'akarusho nk'uko uwo muyobozi mukuru abandanya bivuga nuko leta izoshobora kwishingira ugwaruka kwishize hamwe mu makoperative bagahabwa ingurane atangwa ati batanze
ni banke ije kugira ngo yakire amafaranga y'ugwaruka kandi yongeza ingurane kugwaruka kugwaruka rudafise n'ingwati zisabwa ahanini n'izindi banki akora akarusho ka mbere ni banke isumbye izindi banki ikindi nacyo ni banke ishaka kwegera rwose abenegihugu kugira ngo ibafashe mu bikorwa byabo by'iterambere kugira ngo igihugu cyacu gishobore kuzamuka tugerageza dukorane n'abandi dushobore gukorana kugira ngo tuba yuko n'ibyerekeye bita mu gifaransa todentere inyungu tusanga kugira ngo ibe iri ntoyi ugereranije nuko ahandi zitangwa kugwaruka gogo ni inyungu ntoyi cyane kurenza n'ahandi
ugwaruka ruva mu ntara zitandukanye rwari rwazindutse ruza kuguruza amakoni kugira ngo nago mu minsi iri imbere rushobore gusaba ingurane zo kwiteza imbere uwo musore yaje avuye muri komine Bweru intara ya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi
uno musi umusore akanyamuneza nko kubona tubaye nk'aba mbere tukaba twanashitse ngaha mu kugira twuguruze konti mu gihe tutangura imigambi yacu tunatera kwa murundi gwaruka ruba rufite imigambi yo gutera imbere yuko boza kubwishi mu kugira naho bazomenye ejo hazoza habo nyine hazoba hamwe cyo kintu ni ndindiye ku ino banki nibaza ko shobora ari kintu kinini ya cyane ino banki niyo ngomba nanje dutangurana mu kugira ni hihangiro yuko shobora kuzoserukira nk'urundi gwaruka teko mu Burundi bazotanga akarorero ku migambi nzo bafise ntungere nzo banateye imbere je akarusho nzo bangi no bangiye koronka mu genzo banugurije konti mu banki uko nzo zani migambi yanje hama asaba nka KDN mu kugira ashobore kwiyungunganya mu kugira ntahere imbere mu vyane ko ndakora ashobora koronka uko natori
kubw'Imana grace n'umushinguzi wa koperative umushinge w'iterambere yo muri komine Ndava intara ya Mwaro hagati mu Burundi nawe nyene avuga ko yiteze byinshi kuri iyo banki
abari muri koperative yacu nabajene kandi iyi bise nayo urabona ko ari ishimikiye no kubajene nyene n'iterambere ry'abajene rigomba kuza twebwe rero nk'abajene cyane na representation yayo usanga n'abantu bonyine bakiri bato rero twebwe twavuze tuti ntitwotangwa nitwe twanashitse ubwa mbere ngaha mbere nitwe bahereye ko kugira ngo ntidutangwe n'icyo terambere yego kuko n'iryo shimikiro ryacu twahora tubura uburyo bikatugora dushaka gukora umugambi tukiyumvira icyo twakora tukarabiye dukora uburyo tukabura mugabo rero yibije yaje twazindutse hakiri kare kugira ngo twiyandikishe twiguruze konti hama tugaragaze ubushake dufite
uwo mwigeme avuga ko bari batinye kwitura ayandi mabanki y'ubudandaje akavuga ko basaba amananiza mu gutanga ingurane ikindi uwo mwigeme abandanya asaba abashinzwe iyo banki n'abayirongoye nuko ivyo bemereye ugwaruka kuva icyumviro c'iyo banki kivuka byojana n'ingiro
twaratinya kuja mu yandi mabanki kuko twiyumvira kuguruza byonyene biragoye ariko ngaha aye kuguruza ni kubuntu kuguruje kubuntu tugaje twumva n'inyungu ni batugurana zizobantu bizotworohera ku migambi yacu kuko wasanga tutokora n'imigambi miremire kubera uburyo ari buke rero twebwe twiteze ikintu gikomeye cyane muri no bank ico twosaba nuko nyene two bo twitaho nyene nkuko babitwemereye yego ntibizobe ibyo kumunwa gusa tubibone mu ngiro kuko ubu ntiturabibona turasaba rero kugira ngo ukuba bivuga izingufu bazananye ukuba bitubwira tuzobibone gutya nyene ntibizobe amasigara cicara
ibanki y'ugwaruka yuguru icese tariki 5 z'ukwezi kwa kane mwaka 2022 yuguru icese n'umuhisi president Petero Nkurunziza ariko kuri no wa gatatu akaba ari uyugururiye imiryango abakeneye kuyitura
radio ijwi rya Amerika iyo umwaka utangiye abantu benshi biha intego n'imigambi bifuza kuzageraho niko na bamwe mu rubyiruko rukurikira ijwi rya Amerika rwabigenje uyu mwaka utangiye w'2021 barabyidusangiza kuri mikoro ya mugenzi wacu Frederic Nkundikije nimbo na Jean-Claude na Rock Bideri bari imahama mu Rwanda naho Lionel Ndayizeye ari Bujumbura mu Burundi
ego nkuko bitwerekeye nk'umurundi nk'umujene umwe mu Barundi bifuza yuko bokora imigambi hama bakihangira imirimo hama bakagira aho bishikanye tutarinze guhanga amaso leta jeno bwa yuko mfite imigambi myinshi cyane muri uno mwaka n'imigambi kuti ciwanje andose abo dukorana twoyikorana n'imigambi iteza kurondera uburyo kugira iyo migambi ishobore kuja mu ngiro nubwo kuri migambi myinshi kuko jewe mvuga ati sifite plan A imwe gusa mfite na plan B mfite na plan C meme niyo byakunda meme na plan yitwa Z ndanayifise ose ati imigambi irahari kugira nshobore gushika kuri iyo objectif nihaye kuko nararabwiza ati umwaka w'2020 urangiye eske napfuye henshi te hehe rero ubu tuvugana hariho iyindi migambi nabwa iyo ntashoboye kurangura mu 2022 bizogenda neza mu 2021
egome namwe Rock Bideri mutubwire imigambi yanyu muri uyu mwaka mushasha w'2021
murakoze cyane nibaza ko nkuko mugenzi wanjye aje kubivuga ndi umwe mu bajene b'abarundi bari hanze y'igihugu kuko ibibazo byagiye biraba mu gihugu cyacu rero nubwo turi hanze dushishikara gutegura imigambi y'uburyo twokwiteza imbere na cyane cyane ko twadusanze turiko turakurikirana inyigisho za kaminuza dusa n'abariko barazisoza ndumva mu mwaka wa 2021 ndafise band ko ndasenga ndondeza n'ubuzima nshobora kuzokora nkaraba uburyo no kwegera imbere no muri za matazi nkaziga hama ndafise n'indi migambi ndiko ndategura amaproje nateguye ku bajene harimo bene wacu batandukanye ishobora gufashanya abo turi kumino abo twoshobora kuba turi kumwe bose tukaba twokwingana iyo migambi kugira ngo dufatikanye rero ndafise amaproje atari make mu mwaka nifuza kurangura muri ayo maproje mfise asaba uburyo atari butonya ariko tushishikara gukora kandi twizeye ko bizogenda neza nubwo umwaka urangiye hagiye habamo ibigorana tutageze ku ntumbero twari twarihaye nk'uko twumva tugomba kuzishikako ariko numva mfise icyizere cy'uko mu migambi amaproje mfise ngomba kuzorangura muri 2020 nzoyashikako na cyane cyane ko
mu 2021
2021
pardon ego namwe nyene ni mbona Jean-Claude mu tubwire namwe migambi wifuza kurangura imbere y'impera 2021
bo makoze cyane hama nanje nuko abandi babivuze umujene ari hanze y'igihugu tuba twiyumvira ukungene yotegura imigambi y'iterambere mu byo nanje ntegura plaze hari gukorera hamwe nk'abajene narishya nanjye ndiko ndarangiza amashuri ya kaminuza ugatoki twakomeza turera amaboko bizerize twiteguzi muri leta cyangwa ahandi ni nayo mpamvu nk'abajene ubu turiko turategura nyuma y'amashuri kugira ngo twoje hamwe tukagira nka za koperative tukaja mu by'uburimyi cyane duteganya n'ibindi kugira ngo tujye turiyungunganya nubwo tubona biba bigoye hari igihe tuzagarura amafaranga menshi tegura tuti ejo tw'igihumbi uko bigenda kose tusohora amaboko dupatisipe kuko iyo unakora cyane unabona inyungu biriko birabyara ari we wakoze cyane muri nkamwe nk'abajene bituma mutera imbere kandi akazamo utuntu twinshi dutandukanye mushyiramo twa are cyangwa utundi tuntu kugira ngo habe nyine ugutandukanye cyane imigambi myinshi ariko ari abantu batandukanye bayihuriye ko kugira ngo ushobore kwiteza imbere nicyo nkanje nibyo ntego n'abandi bagenzanje turi mugero rumwe tugiye kurangiza amashuri mu minsi murakoze cyane
imigambi itamuwe kandi myiza cyane rwose imigambi y'urwaruka uko mwese mukoranye ngaha nibaza ko musangiye ibitari bike cyane cyane amashuri ya kaminuza nkabano bibutsa ko na Lionel Ndayizeye yaheje kaminuza haheze mu mwaka n'igice cya imyaka ibiri nizo Lionel
ego je yaheze imyaka ibiri ndangije kaminuza aha i Burundi kuri Rimyeri ndetse Rimyere
ni byiza cyane rwose nashaka rero kuri iyo migambi yose muvuze bashyira nta turi kumwe tutanguye kuri wewe hari ikintu mubona cyaba kibangamira iyo migambi yose mufise ikintu mwibaza ko gishobora kuzotuma mutayishikira n'igihe ivyo muzokora kugira ngo mushobore kurwanya izo nzitizi mwibaza ko zishobora kuba imbere yanyu kugira ngo murangure iyo migambi yanyu nk'izi
ego murakoze cyane ikintu cyotuma kishobora kubangamira imigambi igihe nka jewe kuri jewe mfite ikintu novuga kubura finansima canke kudafatwa mu mugongo n'aba canke bariya kuko imigambi ndayifite ntegeza kuyikorera ku ntara ntegeza kuyikorera mu ikomine ntegeza ufite nta kintu na kimwe nokora muri iyo migambi mfite tutari kumwe n'abajeje intwaro rero novuga yuko mu gihe noba ndiko ndafata mfite iyo migambi ndiko ndakora iyo migambi hama abajeje intwaro ntibashobore kuyitahura canke ntibamfate mu mugongo muri ubu buryo canke buriya nshobora kuronka uburyo mugabo uburyo washaka kuranga mugabo ntugukoresha mu kirere abajeje intwaro nabo ntibamfate mu mugongo icyo nacyo ni ikintu gishobora gustopa kikahalansiza imigambi y'iwanje bishobora guhagarika imigambi y'iwanje ni byinshi mugabo muri byo byose sinobishira imbere aho imbere nshiraho ibintu positive kuko muri no mwanya ntaratambura sinobwa yuko ati kica nkica kirinkiriya mugabo yaba ama negative cyangwa ama positive ndayategekanya kugira ejo duhuye nabyo nzomenye kungena ishobora kubitorera inyishu ntarinze kugira uko cyane kuriya
ejo tabure kuri ico kibazo cy'ukura finansma nkuko mwabivuze guteganya ni byiza cyane gose ikintu umwokora ikintu muri kumara akora kugira ngo ico kibazo cy'umutahe cha finansma nikize kibe intambamye kuri iyo migambi yayo nikiye Lionel
ego ni kintu cy'ambere proje irahari hama iyo financement nayo ubu no munsi tuvugana umuntu ni umuntu ariko arategura kugira ashobora kuraba test financement zo vahe nico kintu umuntu ariko arategura kuko izo projet zose zo turakora nka cyo kugwaruka ntizaruhi mitahe myinshi ufite tuza ku nka financement tukiyumvira ati SK amabanke twotangira kitugira ashobora kutwizera tubatura kugura nabo bantu batanga uburyo hayo mabanke kugira bashobora kubona yuko by'ukuri ibyo yamakoje dufite atari ibintu byo mwibarabara ari by'ukuri kagufatira umuntu reka tumufate mu mugongo kandi murazi yuko amabanki n'uno munsi nayo akora hari ikintu uyeretse rero nicyo tuba turategura kugira dushobora kuvuga ati ejo banki nzoyereka ibi hama ndabereke n'uburyo ukungenda ibintu bizoba biri rentable hano amabanki nayo bazoheza tuvugane baraba ukungenda dushobore dushobora kubatsa abantu by'ukuri imigambi bafite ni ukuri kandi ni myiza reka dushobore kubafata mu mugongo
Rock Bideri mweho mu migambi mwishinze mu mwaka ibintu mushobora kubona ko byo bankinzitize nk'ibi
ndakumva
mwebwe ibintu ubona ko byo bankinzitize ku migambi yanyu nk'ibi
murakoze cyane ngerageje kudubwira kuri mugenzi wanjye nk'uko yagiye abivuga twamirima ikibazo cya finansma uburyo kubona abantu bagufata mu mugongo kiba gikomeye cyane na cyane cyane ko abantu baba bakeneye kubona ibikorwa aho bazibageze umuntu akaba akiri mu ntango rero ikindi cya kabiri mbona nk'inzitizi ishobora kuhaba nk'ubu twe turi hanze y'igihugu ntikiri mu gihugu turi mu buhungiro niba byoroshye hari amategeko abagenga ibihugu kandi tugomba kuyubahiriza twagira mu murongo ntarengwa tuba tugomba kugenderamo ariko nibaza ko ibyo tuko twakora tuzobikora mu buryo bwiza ku buryo bitabangamira ubu buryo canke buriya mu nzego ziba zitandukanye cyane cyane se amaproje atandukanye mu mwaka wa 2021 nkuko nagenda bibabarira ariko hari nk'amaproje amwe asanzwe atanguye hari na bimwe nyine maze no gukora harimo ikintu cya detection de gentala kuraba ukuntu abana baba bafite impano zizamuka zikagera ahantu izo mfite ibyo maze gukora ko ariko cyane mfite n'andi maproje long term ndiko ndategura mu gushakisha gubijetiza nkavuga ngo uburyo buzoshakwa gute amaproje yazokorwa gute rero mboneyeho n'akaryo nk'uko muriko mutubwirisha iki kiganiro kumbure uriko acumviriza bashobora kuba bo dufata mu mugongo bakadufata kugira ngo dushobore kurealiza amaproje yacu turiko turakora murakoze
mu gihe zimwe muri izo nzitizi zitokoroha ikindi mukora kugira ngo mushikire imigambi yanyu mushinze n'iki
mu gihe inzitizi zibaye zihari zotuma bitoroha nibaza ko icya mbere ni hadwakingi umuntu akoresha imbaraga zose afite akishakamo ubushobozi akagerageza gukora kumbure akasaba amasponsoro akiyagahiza mu mabanki kanaka mu gihe zoba tubifitiye uruhushya tumaze kubimenya ariko cyane ndumva nize ko nzogenda neza ko na cyane cyane nsa n'uwatanguye gukora ibikorwa bimwe bimwe murakoze
murakoze namwe na Jean Claude Tuwazi icyo kibazo nyine
umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika adresse ni VOA Radio yacu video y'umunotumwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu mbashimiye ko mwakurikiye aya makuru, mukomeze rero mugubwe neza na gahunda za radio yanyu ijwi rya Amerika. Umugoroba mwiza, murakarama.